koto
Serafina Hakizimani wakatuma majwa shikiri wanyu ndawana mtse nchuti na mwe wakunzi wa radio isanganiro ndaba hanika ze mwana makuru agizwa ni ningi ngonguru nguru zikurikira leta zunze ubumwe za Amerika ngo ziriteguye kurungika abarorerezi mu matora y'umwaka wa 2022 intumwa idasanzwe y'ico gihugu mu karere k'ibiyaga binini yabishikirije mu kiganiro kubamenyesha makuru mu gisata cy'ubutunzi ngo hari bisata bitandukanye kandi byinshi abagwiza tunga b'abarundi bokoreramwo mu gihugu cha Tanzania na rijya ngo gisanzwe igihugu kibanyi muraza kuvyumva murano makuru nayo mu ntara ya Muyinga abarimyi bakoresha umwanda w'umutuzo twasugumwe bahamagarirwa kurindira ikiringo kitari munsi ya mezi 9 ahandi ho ngo barashobora gukwiragiza indwara zituruka ku isuku rike idonidoni mukanya sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cha politiki mu gisata cy'ubutunzi ibikono 20 bipakira igitoro nivyo igihugu cha Tanzania cahaye Burundi kandi gishitse ku byarashitse ku kivugo c'ikigoma ngo ibikoresho byo gushikana mu bubiko bwaco ibujumbura burahari bishikirizwa n'urongoye ubuyobozi bw'ikiyaga n'ibivuko Gerard Nyandwi ashikiriza kandi ko mu kwezi kw'icumi na rimwe ibikorwa byo gusanura ikivuko gikuru cha Bujumbura bizotangura biciye mu masezerano y'u Burundi n'igihugu cy'u Buyapani Mireka Nyange
nk'uko uwo muyobozi mukuru abimenyesha amasezerano n'uwatsindiye iyo soko yo gusubiramwo ico kivuko cha Bujumbura ngo yaratanguye
ibikorwa bigiye gutangura vuba kuko kontra nabo batsindiye isoko yaratanguye bariko baritunganya kugira ngo bazane hari imashini biremereye bazozana bariko baritunganya kugira ibyo imashini bizoshike mu gihugu kugira ngo mu kwezi kw'11 gutanguye tuzohamagare tuzogire lancement officiel tuzoshobora gukora mato no kuyasubiramo igihe yakwamye uyu munsi atavyo dushoboye aba samato barinda kuja ikigoma kuyakoresha
ikivuko cha Bujumbura gisanzwe gifise ubushobozi bwo kwakira amatoni 500,000 ku mwaka ariko no munsi kikaba cyakira amatoni atarenga 300,000 ku mwaka ubushobozi bwo kwakira n'ibindi bidandazwa ngo buzokongerekana nkuko je hahanyandwi muyobozi mukuru arongoye igisata kijeje ubiyaga bivuko n'indarayi abandanya bishikiriza ngo ico kivuko kigiye kwakira n'ubwato buzanye igitoro biciye mu bikono 20 Tanzania yahaye igihugu cy'u Burundi.
Nabamenyesha yuko igisata kijejwe amabarabara y'indarayi muri Tanzania camaze guhereza u Burundi ibijya bikono bitama wago bitwara amakontenere mawago 20 ku Burundi. Wago imwe itwara ikontenere 2. Baraduhaye washaka ni bikono bishobora gutwara igitoro ku mabarabara y'indarayi. Kishitse kigoma ubuhinga bikono byo kugipakiramo birahari bishobora guca bipakirwa amato bitoro bikasa ngaho ku kivuko cy'u Bujumbura naho no ubuhinga burahari butunganijwe bwo guca bigenda mu bubiko bw'itoro muri SEP
imiliyoni 226 z'amadolari y'abanyamerika akaba ari igihugu cy'u Buyapani cahaye u Burundi biciye muri Jika kugira ngo kivuko cy'u Bujumbura gisubigwemo mu nzira y'ukorohereza urudandazwa mu bihugu bisangiye umuhora wo hagati
Mireka Nyange tugukengurukire muri politiki igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo cifuza ko amatora yimirije mu Burundi yoba mu muco kandi akaba ayizewe na bose mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu mu Burundi John Peter Pham intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini yemeza ko igihugu aserukira citeguriye kurungika abarorerezi mu matora y'umwaka w'2022 igihe leta yovyemera ku bijanye n'itahukanwa ry'impunzi z'abarundi zo mu gihugu cha Tanzania avuga ko ashigikiye uwo mugambi mu gihe batahukanywe ku gushaka kwabo Elini Bell nibigira
avec les élections de l'an prochain nous reconnaissons que
asozera rugendo rw'iyo rw'iminsi 3 mu gihugu cy'u Burundi John Peter Pham intumwe idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini avuga ko yaronse akajyo ko kuganira n'abaserukira amadini n'amashirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki atandukanye hamwe n'abaserukira leta y'u Burundi ati turifuza ko amatora yimirije mu Burundi agenda neza hanyuma ngo hagatosogwa imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri
nous souhaitons comme les États-Unis que après
twifuza nka Leta Zunze Ubumwe
Amerika inyuma y'amatora abaye mu mahoro n'ituze kandi abaye mu muco no mu mwidegembyo dushobora gufadikanya mu kunagura imigenderanire hamwe no gufashanya mu iterambere ry'ibihugu byacu.
Kubwiwe igihugu aserukira ngo kiriteguye kurunga ikindorereze mu matora yimirije mu gihe leta itoba intambamyi ariko ngo naho leta zunze ubumwe za Amerika zitoye hagararira ayandi mashirahamwe yo mu karere n'umugabane wa Afrika ngo azokora ico gikorwa.
Turiteguriye nk'uko twama kuzana abarorerezi bacu bigenga. Turavyizeye kuko amatora bameze igihe habaye abarorerezi b'amashirahamwe yigenga y'u Burundi, abarorerezi bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ubumwe bwa Afrika mikumbure n'abaserukira makungu. Ariko igikorwa cacu si ico kuza gutegeka uko bitegerezwa kugenda.
Ku kibazo kijanye no gutahukana impunzi, Peter Pham avuga ko ico gikorwa gitegerezwa kuva ku bushake bw'impunzi igihugu ciwe naco ngo kigashigikira uwo mugambi.
Mu gihe itahukanwa ry'impunzi ribaye ku bushake, turiteguriye kurishigikira, ariko ikidahara nuko babanza kubishaka bigakurikirana n'ubugombe bw'abarundi abashaka gutaha, ariko mu by'ukuri ico ni gihara.
Inyuma yo kugendera Burundi hakaba hakurikira igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Elini bere nibigira mu gisata cy'ubudandaji ngo ibisata byinshi by'ubudandaji ngo abarundi bashobora gushiramo imitahe mu gihugu cya Tanzania narijya ari igihugu kibanyi gifitanye imigenderanire myiza n'u Burundi kandi bisangiye umujyango wa Afrika y'ubuseruko. Ivyo bivuga n'ubuseruko igihugu cya Tanzania mu Burundi. Dr. Edmund Juma Kitokezi amenyesha ko kurya abatanzania baza kugira urudandazwa mu Burundi ngo n'abarundi bafitaniye bafite uburenganzira kuko bikomeza iterambere n'imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu bibiri agatera kamo abarundi bafise imitahe kuja gukorera muri Tanzania. Tumwumvirize akabasubirwamo mu Kirundi na Didier Nyonzima.
Katika biashara hata kama nchi ni rafiki sio biashara upande moja.
Mu bijanye n'ubudandaji mu gihe hari ubucuti hagati y'ibihugu, si byiza ko urudandazwa rukugwa ku ruhande rumwe. Ni ngombwa ko abadandaza b'Abatanzania baza gukorera mu Burundi n'abarundi bakaja gukorera muri Tanzania. Aho rero ico ni igikorwa cy'ubuserukizi bwa Tanzania guhimiriza abadandaza b'Abarundi kuja gukorera muri Tanzania. Kubera rero ukuntu tubona kino gihe mu Burundi hari amahoro, abarundi bashobora kurangura imirimo yabo, twabonye rero twotera kama abarundi bafise imitahe kuboja gukorera muri Tanzania mu bisata byinshi bihari, haba kubimaze gukoregwa ko n'ibitarakoregwa ko
nyingine atazijaguso.
Unatwambia kwamba kuna fursa nyingi ambazo wanaweza
mutugiye ko hari bisata bitandukanye abarundi bashobora kuje gushiramwo imitahe muri Tanzania. Muduturero bw'ibyo bukora uwifuza kuje gukorerayo nize mpanuro mwomuha.
Kwanza nianze na fursa. Tanzania kuna fursa nyingi. Hapa nina mlolongo.
Kwanza ntangure n'ibyo kokogwa bihari muri Tanzania ari bisata byinshi abanyamitahe boshiramo imitahe. Hano ufise urutonde rurerure gose. Ariko muri make ndabahaye ikaze abadanda za Barundi bashira imitahe nk'akarorero mu bijanye n'uburimyi, mu bijanye n'uburovyi, mu by'ingenzi turakeneye abubaka amahoteli, abatunganya ibibanza by'umusenyi ku nkengera y'ikiyaga n'abubaka amahinguriro. Nimba mubizi Tanzania dufise abanyagihugu barenga imiliyoni 50 n'abantu benshi. Kubyivyo harakenewe inzu zo kubamwa. Ivyo byose abadanda za Barundi barashobora kwishiramwo imitahe. Ndatanga karorero, hari umurundi umwe amaze kwerekana ko afise intumbero yo kubaka muri Tanzania ishure ryigisha iby'umupira w'amaguru. Icyo ni cyumviro gishasha n'abatanzania nta numwe aracyiyumvira. Twebwe muri Tanzania dufise amashuri make cyane yigisha igifaransa. Ariko mwebwe ngaha mu Burundi mufise abahinga benshi gose mu gifaransa. None kubera iki hatoba umudandaza umwe yoja gushinga ishure ryigisha igifaransa n'ibindi? Ibyo byose ni bisata abarundi bafise uburyo bashobora kuja gushiramo imitahe.
Sasa kwa nini asitoke mwekezaji moja akaenda kujenga tu shule akikaa inafundisha kifaransa na masomo mengine? Kwa hiyo hizo zote ni fursa ambazo Warundi naamini wale wenye uwezo wanaweza kuwekeza.
userukira igihugu cha Tanzania mu Burundi asubigwamo na mugenzi wacu Didier Niyonzima tukiri mu gisata cy'ubudandazi mushikiranganje w'ubudandazi n'amahinguriro asaba akozi bubwo bushikiranganje abajeje intwaro n'umutekano na cane cane abakorera ku mipaka u Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania gukora rera hamwe aho ngo ni mu ntumbero yo gutuza urudandazo rw'amagendo no gusuzuma neza ko umunyu winjira mu Burundi ukwije ibisabwa n'amategeko cane cane icunyunyu cha iode umushikiranganje Jamari niyo kindi akaba yabivuze kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yagiranye n'abadandaza Emerisha niyo nkuru
hanyuma ishitse mu Burundi barayihingura
umushikiranganje Jamari niyo kindi ajejwe ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi aremeza ko umunyu abarundi bihereza mu gihugu cyose uva mu gihugu kibanye cha Tanzania ariko uwo munyu ngo kaburi kubiri hari ukwije ibyangombwa ariko ngo hakaba n'uwundi ufise udusembwa nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje niyo kindi ajejwe ubudandaji
hariho yindi myonyu yitwa mawe cyumvi safi cyumvi nzuri ku izina Omenga ni myiza nayo nyene iva mu gihugu cha Tanzania ni imyunyu imeze nk'utubuye hanyuma ishitse mu Burundi barayihingura bakayishira mu mifuko myiza yanditse ko umunyu wahinguriwe mu Burundi ngo ni made in Burundi akaja ko nikimenyesho sa societe y'i Tanzania hama bagaca bawita umusyano
uwo munyu witwa umusyano rero ngo ukaba udakwirira urugero rwa iode icunyunyu nkenegwa kuba wihereza nk'uko bicikirizwa n'ubu n'uwo mutegetsi mu by'urudanazwa mu Burundi ingaruka minazo ngo ntizitaba kwiboneka za kubihereza uwo munyu dakwije ibisabwa bita umusyano
abahinga bamagara y'abantu baremeza neza yuko bene uyo munyu ari butera yangwara y'umwingo abafungura uwo munyu barashobora gufatwa n'izindi ngwara nko kugira ibiro by'umurengera surpoids ihahamuka depression ingwara zo mu mutwe n'ibindi abana ku ishuri usanga badakwije ubwenge babaye ibicucu abavyeyi bibungenze bameregwa nabi kandi iyo iyode bari bayikeneye murumva yuko ari ibintu bitameze neza
mu ntumbero gukingira abanyagihugu biherereza uwo munyu ubushikiranganje bw'ubudandaji ngo bukaba buherutse gusohora urwandiko hari kuwa 2020 myandagaro uno mwaka rusaba ko imbere y'uko umunyu winjira mu gihugu cy'u Burundi abawushobora bo banza kwerekana ivyemeza ko uwo munyu wasuzumwe n'ikigo cha Tanzania kirabakaranga k'ibidandazwa kandi ko ukwije ibisabwa abakozi ubwo bushikiranganje na cane cane abakorera ku mipaka Burundi buhana na Tanzania bagasabwa kurikanura mwikwirikizwa giyo ngingo
ya muntu tumvira isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri
ano makuru tuyabanda nize mu gisata cy'umutekano hari umugabo yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana bamutemaguye mu mutwe muhiriwe ku mutumba Nyamiyaga komine n'intara ya Bururi hari nk'isaha zitatu z'ijoro kuri uyu wa kabiri amakuru ava mu ntwaro kuri uwo mutumba ni kuri uwo mutumba ni muri zone Bamba akemezwa n'ababanyi baratorora avuga ko uwo mugabo w'imyaka 62 yasandabiye mu nzira bamunyarukanye kwa muganga umukuru wa zone Bumba avuga ko inyamiramabi ariyo itohoza imvo n'imvano z'ubwo bwicanye mu gisata c'indero ugwaruka gwahejeje amashure rukabura kazi ka leta rumwe rumwe go muri komine Mabayi ruhamagarira abagenzi bago gutarera amaboko mu kurindira akazi ka leta aho ni mu gihe ubakora akazi ko kwimba inzahabu mu mashirahamwe bakaba bitunze eka ngo hakaba n'abariko baritegurira kuja muri kaminuza kubera amafaranga bahembwa Alex Ndayiragije mu ntara ya Cibitoke
urugwaruka rwo muri komine Mabaye bamwe ngo bari bamaze imyaka irenga itatu baraheje amashuri baguma barindira akazi ka leta mu nyuma ngo niyo bafata umugambi wo kuja gusaba akazi mu mashyirahamwe yo kwimba inzabu aho muri komine Mabaye bamenyesha ko ubuzima bugenda neza kuko bibeshejeho eka bagafasha n'imiryango yabo bamwe tubabajije ko bazobandanya amashuri bemeza ko amafaranga baronka bayagura ibitungwa yandi bakayashira mu mashyirahamwe yo kugura no kugurana na andi mu mabanki bamagarira urundi gwaruka kutaguma barindira akazi ka leta ahubwo bo kwijukira nakazi kamaboko kuko nako nyene gashobora kubabeshaho musandera ko mina mabaya mesha ko aho kazi ko kwimba inzaha bugatumwa hagabana ku busuma nubundi bugizi bwa nabi bufatiye ku bukene muci bitoke Alex Ndayiragije radio Isanganiro.
Alexi ndairagije tugukengurukira indinganizo nshasha zigiye gutanguzwa muri uyu mwaka w'amashure warayutanguye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yamenyesheje ko indinganizo nyamukuru muri izo ifatiye ku kwigisha indimi mu mashure nshingiro Edimo Juma agasigura ko mu myaka ya mbere n'iya kabiri hazokwigishwa ikirundi n'igifaransa gusa kuva mu wa gatatu higishwe icongereza gusa ariko nta nticandikwe nayo kuva mu mwaka wa gatanu higishwe igiswahili dukubitire mu ntara ya Muyinga ho abajejwe guteza imbere ivyisuku imuyinga bahanura abarimyi bijukiye kurondera umwavu mutuzu twasugumwe ko bobanza kurindira imyanda igatituka umwanya utari munsi y'amezi 9 bagasigura ko abarimyi bapakurura utuzu twasugumwe tugikoreshwa bashobora gukwiragiza indwara zifatiye ku isuku rike Dieudonne Imana
urugamba rwo kugwiza umwimbu abarimyi barondera umwavu hasi kubura hejuru umwavu w'ikizungu ukavangwa n'amase y'ikirundi abadafise ibitungwa ahenshi ubu bikora ku mwavu wo mutuzo twasugumwe ingorane nk'uko bivugwa namwe mu banyagihugu ku mitumba nka Ruyivyi ciba ari kivuga komine Muyinga nuko imisara nisigaye ipakurugwa igakoreshwa imyanda ikidumu rusazi ikandagazwa mu mirima bende gupakurura imyanda nakibaneze babipakurura n'intoke atani bambaye ngo bikingire mu gisata kijejwe guteza imbere amagara meza n'isuku mu biro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Muyinga basaba abarondera umwavu ko bakoresha utuzo twasugumwe n'imiburiburi tumaze amezi 9 tutagikoreshwa kugira bizere ko imikorobe n'ibindi bishobora gutera indwara byapfuye ngahandi ho bo abariko barakwiragiza imigira y'indwara na cane cane izifatiye ku isuku rike imuyinga Dieudonne Nzeyimana radio Isanganiro
Dieudonne Imana tugukengurukira aribonekeza abana bagwaye imvunja ku mutumba wa Busenyi muri komine n'intara ya Kirundo bamwe mu bavyeyi bo kuri uyo mutumba bakavuga ko vyo babiva ku bukene buri mu miryango abandi nabo bakabona ko biva ku isukurike zimwe mu ngaruka zitegwa n'imvunja onukonda no kumugara ibirenge umuhanuzi mukuru wa Buramatari mu ntara ya Kirundo Daniel Macumi asaba abanyagihugu kugira isuku muri vyose kugira ngo bikingire izo mvunjiyo nkuru tayigaruka ku makuru yacu yo hanyuma inyuma y'iminsi hafi 10 icuma cha transformateur kirifota muri komine Ndava y'intara ya Mwaro gihiye ibikorwa bisaba amatara ntibiriko bigenda neza ku bitaro vyifota iryo cika ry'amatara rituma hakenegwa uburyo bwinshi bwo kugura igitoro cy'imoteri yatsa amatarango na kazi ntigasubira koroha aba bangahe fota basaba ko ico cuma cyosanurwa kugira ngo imirimo yabo isubire kurangurwa Laurent Kuriyo
Kubiro vya district fota biri ku mugwa mukuru wa komine Ndava mu ntara ya Mwaro muganga birongoye Dr Ezekiel Nzonsaba avuga ko imoteri yaho itegezwa kunywa n'imiburi amaritiro 10 y'igitoro ku munsi ikindi ngo iyo moteri ikora ku munsi amasaha 13 kandi yari tekanijwe kwaka hagati y'iminota 45 n'isaha imwe ku munsi kubwo uyu muyobozi w'ibitaro vy'ifota ngo ubwo buryo ntibwari bwaratekanijwe niyo moteri icisaza n'ingoga kuberako n'umucanwa itanga atari mwinshi imashini zimwe nka photocopieuse ni cuma cha frigo kimwe ntibishobora kwaka muganga Nzuwonsaba ati birashika iyo moteri katswa iyo mwijoro habonetse umugwayi yakeneye kuvugwa nk'akarorero ukeneye gukogwa ngo kandi bahora bayizimya isaha 4 z'ijoro ivyo bitaro bifise uruzitiro rw'ibiti bakicura ko n'ubusuma bwo haba aho ifota abasanzwe bamwa abantu imishatsi aho bandikira amakete ubu ntibariko bara kora n'abahemberwa kuri posita yaho ntibashobora gutora amafaranga ico cuma cha transformateur cifota kikaba cahiye ku mugoroba w'itariki 2 ukwezi kw'9 uyu mwaka ifota muri komine Ndava Laurent Kuriyo radio Isanganiro
Rurandi kuri yo tugukengurukire namwe mu mudu tezabiri nkengurukire Serafina Hagizimana yatumye amajwi ashikiri wanyu amakuru twabateguriye kuri no muranga hani hagarukiye Charles Makoto ndabasezeye naho butaha